Aya matengesho ni watu kati watari wake na watambo kani ba ba wakurwe kuri gihugu hamu yano kumugamu ya wakurwe kuteka tuzi sando DFDD atu bugarongo ina mashinga mateka na hingu za mateka ni birobja zo mukuru wa senhare na inyuzwa muhuza wa Burundi mnyamwanga mukuru wa sando DFDD na washikiranganji ba leta yu Burundi ichegera cha president hamu yano mukuru gihugu bwiwe mukuru gihugu ya shine chane umumbi kanavuga ko abarongo ya bagezeko asigura kwa likorwa chima na atakuboko kumwa na umu nukuri mgo kubugiwe mu Burundi na kata abonese
kana mzaka abonese aha
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byumviro bya politike
abarundi abenegihugu bakeneye byinshi barafite ubutwende indongo zile mwalera maa akarenda ya tugai tukabavanure nako tubavanure nuku chisa kubuhomba karenda jini ala gira politiki wa gira politiki umyoza ukaranga muti makiwe na politiki nimi iwa utajirugu utuba na mugenza we utamuhunga munga muti makiwe yoki politiki
na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mujya president ndayishimiye basanzwe babagenzi muhuka ya misa yuguru ikigikorane kizosozerwa kwa gatandatu w'indwi yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu w'abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga
ni mutubunga bunge twese iyo tuva tukagera kuko Ntamwana ni kinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu ibyo ni ukurinda bibasaba ni mubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kubona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabigurire muri nze kutwaka atagukumira banaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho ko bagake umugambi umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga
imbere yo kujya kugurura kino gikorane president ndayishimiye yaramaze iminsi yagendera intara zitandukanye harimo na Gitega turukamwo aho yabonetse yacinye umudiho w'ingoma abenshi baramushima kwa kunda karanga n'umuco mu ntara ya Kirundo mu buraruko naho yaramaze iminsi ari mu karuhuko n'umuryango wiwe anatembera mu bwato mu biyaga bisangiwe amazi n'u Burundi n'u Rwanda mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
mukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumvura indongozi yabandi y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongozi aho muzozibona zose ziza n'amacakubiri mu bana zitibira ubwoko muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isurira kuri indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafate ntazotunesha
ndayishimiye nkuko yasubiriye Pierre Nkurunziza abivuga yasubiye kwemeza ko Imana ariyo yarinze Burundi ikiza ca covid 19 mu kwa 12 guheze honyene yavuze ko atabana 500 bagiye mu bitaro ku barenga 1000 banduye
namwe ndaba ibyegeranyo byo kwisi yose kutiza kimugera wa corona virus mu Burundi bakavuga bati abicandagishije n'ubusa kwizana mugabo abarundi tujye duhagarika gukora ni Imana yerekeye Rwanda none dukwisi ikigayo kuri igihugu cya mbere gikeneye serivisi narabazi ingene cyaba kimonogoje muri ukwezi kw'icumi na kabiri ariko twararoze mu bitaro n'abantu bashika 50 bagiye kubona igihugu cyari gifitemo abantu barenga 10,000 banduye ntihagira abaza mu bitaro kandi bagakira bose mucegeranyo na bose kuva mu mwe mbese none ko twasanze mu bundi bwose asa abantu 500 bari bapfaye mu gihe tuvuye ku 10,000 ibi byose ni imana yabikoze
mu Burundi kubanya kwigendera president Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi gatatu mu mwaka muheza ya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi yabaho ku rwego rw'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi we yatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya abanga ba Sainte DFDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose Erika Bere Gitegari mu rukurikirane rwa ya Sainte DFDD umugambwe uvuga ko bashize Imana imbere naho utabe uriza ko nabawurega ko winyegeza nyuma y'ibisabisho muguma amasa makungu n'abarundi musenyeri mukuru Ntamwana yabwiye abari Gitega ku ijambo ryo gushira Imana imbere rikomeye kandi babwirizwa kurigendera kuko ubushira imbere umuremyi yatakiriki muranga eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.